mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vya inogenekerezo rya 10 ukwezi kwa 8 muri 2018 hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane na hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwaves kwa ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva kwigenekerezo rya mbere gushika kujya gatanu kuno kwezi kwa 8 mu gisagara cha Asaba ni muri Nigeria hariko harabera amahiganwa nyafrika yo kwinonora imitsi. Ku bihugu 23 vyahiganwa mu nkino zitandukanye, Burundi bwatahukanye ikibanza ca 14, ikibanza hanini ico gihugu gikesha umwigeme Francine Niyonsaba yabaye wa kabiri mu bariko bahiganirwa kwiruka amametero amajana 8. Wa mbere yabaye Caster Semenya ho muri Afrika y'Epfo. Francine Niyonsaba w'imyaka 25 yatahukanye umudari w'ifeza, medaille d'argent muri mu Gifaransa, uje uyongera ku yindi itandukanye irimo mpuzamakungu niyo mu mikino yitiriwe Olympique. Niwe twatumiriye muri isanga y'uno munsi mumenyereye ishimikira ku buzima bw'abafasoni n'abigeme mu isata bitandukanye. Francine rero araza kutubwira ivyerekeye ubuzima bwiwe nk'umwinonozi. Francine, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwitabira ikiganiro muri isanga 15. Francine? Gwakoze kuduha kano kanya imbere yuko tuza kwinjira mu buzima bwawe ukatubwira ibitandukanye, wobanza ukaduca ku masonga iyo mikino yaheruka kubera muri Nigeria, ahanini n'imikino nyabaki ijamwo bande igatunganywa uko umwaka utashe canke.
Ego nkuko mbivuze, ni higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya Afurika ryo kwinonora imitsi. Ni higanwa riba mu myaka ibiri uko imyaka ibiri itashe rero bariko bararondera abanonotsi bazoserukira Afurika ku rwego mpuzamakungu ruhuza amakontina ruhuza imigabane y'isi yose izoba itariki y'umunani n'icyenda mu kwezi gutaha.
No kuvuga rero yuko wewe gutyo uce winjira muri urwo rutonde rw'abazoshobora guserukira Afurika muri iyo mikino ga Francine.
Ego, narose uburenganzira bwo guserukira Afurika muri iyo mikino izobera aho bita Ostrava.
Kureka tugukeze, hanyuma usivye uwo mudari w'ifeza watahukanye uvana muri Nigeria, ubu unye ufise ibidari bingana gute, ivyo maze gutahukana n'ibingahe hama muza inkino zitandukanye?
Ego, nkuko mubivuze, novuga ko ndumunonotsi aserukira igihugu c'u Burundi, nkaba ndi uwa mbere kandi mu rwego rw'abakenyezi n'abapfasoni mu Burundi bashoboye gutera intambwe ishimishije rwego mpuzamakungu. Novuga ko ufise umudare w'ifeza w'inkino olympike izabereye mu gihugu ca Brezil, Rio, mu bihumbi bibiri na 16. Ndafise umudare w'ifeza kandi w'isi yose yabereye mu gihugu c'Ubwongereza mu 2017. Nkaba mfise imidari y'inzahabu ibiri y'amahiganwa abera ahugaye mu 2016. Nuno mwaka mu kwezi kwa gatatu guheze nashoboye kuronka umudari w'inzahabu nk'abafite kandi umudari w'inzahabu ari wo mpaye urufunguzo umudari wa Afrika umitangura ino mpuzamakungu mu 2012 nkaba mfite n'uyu mudari ugira kabiri narayendose itariki 5 mu gihugu cya Nigeria hanyuma nkaba ndi umunonotsi yitaba amahiganwa mpuzamakungu mu bijyanye n'ama Diamond League eka n'izindi nkino zose ziba zijyamo abantu bakomeye ku rwego rw'isi kandi novuga yuko kandi ndi umuntu agira kabiri ku isi yose mu metero y'amajana 8.
Francine, ndumva ico kibanza ari ciza ku mwana w'umwigeme afise imyaka 25 uri wa kabiri ku isi yose mu bashobora kwiruka imetero 8. Hari uca wiyumvira ati mbega Francine Niyonsaba yatanguye kwiruka ryari? Watanguye kwiruka ryari? Ukiri muto wariruka canke n'ivyaje umaze gushika muri iyo myaka uvuga ati ndashaka kuja mahiganwa?
Jewe navukiye mu ahantu nabona abantu bakunda ibintu by'inkino ariko natanga ibintu byo kwinonora imitsi ngiye mu mwaka w'indwi mu 2016 ushira iyo 2007 ngiye mu mwaka w'indwi niho nabona hariho abanonotsi bashobora kuza baraserukira amashuri hanyuma uko naza ndahaca niga niko nagiye mbona ndabikora nk'ukwiryohera nkaryoherwa mbonye nsize umuntu nkaryoherwa mbonye nserukiye ishure nabikora nko kuryoherwa sinovuga yuko icyo gihe nari nzi siporo ko ishobora kunshikana aho ndi ishobora kungira icyo ndi ubu.
Nanone Gafara, uravuze ngo wavukiye mu ntara ibamwo abanonotsi bakuzi babona, iyo ntara ni ya nimba atari ibanga?
Oya, si ibanga gatoyi nabanihenze nakuriye mbona nakuze mbona abo mu mashuri yisumbuye akora ibintu bya siporo ku busanzwe mu Burundi mu mashuri yisumbuye barafite amahiganwa bama bategura uko umwaka utashe rero nanjye niho nabone akaryo ko gutangura kugira imyimenyerezo kugira ngo nseruke ishuri birambo n'akaryo ko gushika iBujumbura kuko iBujumbura narahumva kuko sinashobora guhaza kuko nta muryango ufite iBujumbura nta muntu w'iwacu nari mfite nahaza niyo niserukiye intara ya Ruyigi nkabamba mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Bweru muri zone Kayongozi.
Aho wazi iBujumbura bwa mbere hari mu mwaka wa kangahe? Ego, nuko turaza kubiduga ko uraza kutubwira. Hari na twinshi bakunze kugutera ku inkuru bakavuga ati Francine yariruka bagiye kumenya ko yiruka ubwa mbere yikoreye akabido urasiga umuduga ariko uragenda sinzi kwa karaga kuru canke byabaye.
Ahubwo yakaba byo ari byo nifuza kuko no gusiga umuduga nibyo mbona yakaba byo kora no bikora ariko nakuze ngenda kuvoma ngenda gusenya mama mukuntuma yarantuma nkagenda ndanyaruka kuko yambwiye yavuga ati ugateba ndashyira amate ku kiyaro giteke usanze yazimye yaheze
ndagukubita rumba ndategeye tugenda nyaruka. Nuko rero ngo niho babikuye ako gakuru bahora bavuga bati wariruka ukagenda wikoreye akabido bashaka kuvuga yuko nkumbure wakerebutse mu vyo kwiruka ukiri muto. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Francine, turafise benshi batwandikiye kuri Facebook bipfuza kuza kukubaza utubazo no guterera ivyiyumviro bitandukanye. Uwa mbere duse ni David ikaze ku Ijwi rya Amerika. David uratwumva?
Yego ndabumva.
Yego, aho uherereye hamuduge ku ijambo.
Nagomba ndamutse Francine.
Arakumva.
Yego ndabaramukanye.
Ndabaramukanye cyane nongera mbikeza.
Murakoze cyane.
Uri mu Burundi kazi akomeye cyane mpuzamakungu. Waturutse i Burundi cyane urabifatamo neza. Kugera yaho mbere isi yose imaze gukumenya cyane. ikintu n'impanuro no ndagomba ikintu kunganira gatoyi urabuka dutetura nkuko n'undi gumudutetura urabe uyu simenya ubwira imyitozo ikomeye cyane simenya kuko araba ikibazo cyane gikomeye hagati yawe kandi nawe ndazi urabindi ariko urabe iteme tumenya iyo bakoresha nawe kugira ngo ikindi gihe undi museko rero ubyo ari byiza cyane yego ama ndarangije gusambura ngo kurazi kurazi cyane
urakoze cyane David. Francine, numvise ibyo David akubwiye, urabona ko mu myaka iri imbere uwo munyafurika wepfo yagutwaye ikibanza cya mbere ushobora kuzobishika kuri icyo kibanza nawe ukakimwambura.
Niko David ndamukengeje kubera no iyo atanze ariko arabubwira yuko muri po umuntu wese ama ashaka gushika aha ashaka gushika gushika nene n'adashoboka nubwo yuko namaniko nditegura namaniko ndagira ishaka kuba sigwa na kasite menya siburomba shaka ariko muri siporo no gutahura yuko habura n'abiri hagati rumwe kandi kasite menya atinze simbabara cyane kubera birampa intege kugira ngo nanjye nshobore kubandanya nitegura cyane nshobore kumusiga hanyuma ndiko ndakora sinzira umunsi ndashobora kumusiga bizonezera cyane bibaza yuko ipfo nta kidashoboka.
Reka tugutere intege twose kandi na Dismas sekundi murongo wa telefone. Dismas, ikaze na wewe. Dismas, uratwumva? Dismas, turumva tudashoboye kumugumana, ariko Eric nawe yamaze gushika ku wundi murongo wa telefone. Eric, ikaze ku ijwi rya Amerika, no muri Isanga.
Yego, murakoze. Namahoro namwe.
Turashima. Uherereye he ga Eric?
Merereye i Bujumbura mu Burundi.
I Bujumbura mu Burundi. Ni kibazo canke ni intererano kuri Francine Niyonsaba?
Nshaka kwanza kumuramutsa Francine Niyonsaba.
Yego, nanda baramukize cyane.
Mbo yeje hani nisikibazo ni intererano. Nashaka kumutera intege kwanza bwa mbere. Amandana mwifuriza nuko yogira ingufu kugira kubera ujya mu Nyafrike DCD ujya semenya. Turifuza umunsi azomucaka bo wa mbere nawe bizotunezera cyane, ariko n'ubu ibyo akora biratunezera kandi birahesha icyubahiro igihugu cyacu. Nta yindi ntera yano. Murakoze
murakoze cyane. Francine, barakomeje gusaba yuko uraba ibizoshoboka ukaja muri ico kibanza, ariko wari wavuze yuko muri siporo atani na tanu guhiganwa nubwo biba birimwo haburana babiri hagatsinda umwe. Francine, tugarutse kuri iyo ntara wakuriyemwo, ni byari byoroshe yuko mu ntara nka Ruyigi ikibano kigutahura koja muri ubwo buzima bwo kwiruka uri umwana w'umukobwa?
Ego, nkuko mubivuze mu Burundi murabizi iyo umwana w'umukobwa ariko aragerageza gusa n'uwitanga ku bintu kera kenshi abantu ntibabitahura. Nageza nshikiye byarambeye intambami kubera abantu bo mu kibano babona umuntu ariko aragira siporo ntibabitahura, hariho abambwira ko ndi umusazi ariko ntibyanje intebe kuko narabikunda nashyiramo ishaka byashyitse egome ndumva yuko nobiheba mugabo umutima narari umutima amenyo kuko narumva ko ndyohegwe no gukora siporo naragenda nkakora bigashika yaho sado mbona abantu nkahagarara hanyuma n'abarenganye nkasubira nkabandanya siporo yanjye. Ibyo rero byarakoze umurambami mugabo nticabuje yuko nshika kutangiro nari mfise nico gituma nashoboye kuba nshitse
ngaha. Hama Gafara, urumva ico ni kibano hama mu muryango nawo ukomokamo uvukamo?
Ndi umwana yavutse mu muryango w'Ukenye nubuga yuko nagize n'amahirwe make nakuze ku mubyeyi nakuze mbona mfite umubyeyi umwe mu kirundi umwana w'ishusho ariko iryo zina ryarambabaza cyane kuko yo guhamagara papa nkabona ukuntu nyokuru yari akiriho ngene twasaba nyokuru nibyashikayuze ariwe mpamagara mama kubera mama yazindutse mu gitondo kujya kurima hanyuma mama icyiza yarabitahura cyane kubera yaheze ishure agiye gufasha umuryango nawe akiri mu mashuri mato mato yarahiganwa n'abantu n'ubu abo bahiganwa barabimbwira yuko yahora basiga bakavuga yuko nakurikiye ubwoko bwa mama rero icyo gihe mama gusa nawe ntiyabitahura yavuga ati genda wige mwana urabona yuko dukenye urabona yuko tuba mu nzu y'ibyatsi ntuzonteturura ibyo byo kwiruka byohava bikubuza kuyoberwa ariko umubyeyi naramutahura umugabo nkamubwira ati jewe amanota nzoyazana nagiwe n'ubuntu nashiramo ishaka nkiga nkabitora nkakora na siporo nkabitora ama maze kugaranya mama arabona yuko atangorane yarabitahura gusumba n'abandi bo mu kibazo
ayo manota yaza ni meza gafara wari umwana aciye ubwenge mu ishuri cyane aza mu bibanza bya mbere
jyewe nari umwana aciye ubwenge cyane cyo gituma no mitwo nibaza yuko imana yandabikora nk'uko nari nciye ubwenge mu myaka yo mu mashuri mato mato
yego hama Francine urumva uratubwiye ibintu twovuga byo mu buzima bwawe ukiri mutonya ubundi abantu nka bamwebwe mumenyekana baba abanonotsi baba abantu bakina amafilime baba abo bantu baba bari mu mabanga akomakomeye ubuzima bwabo barakunze kuvuga ati ntacihisha mu buzima bwabo kuko ubuzima bwabo burinda kumenyekana kubitubwiye reka tunakubaza ku kabazo uti navutse ku mubyeyi sinahamagaye papa kuko papa ntaronse amahirwe yo kumuhamagara umubyeyi wawe akubyara aracyariho nshatse kuvuga papa wawe
papa wanjye birashoboka ko yoba akiriho ari umugabo ntawe nigeze mbona kiretse yuko hariho abantu bashobora kumbwira ati papa wawe ari hariya umugabo ntawe nigeze mbona kuri icyo nta byinshi nshobora kubivuga ko kubera ubu umubyeyi nakuze mbona navuga ko mama ariwe yabaye mama na papa
yego kandi urumva warahabereye umupfasoni ubyifatamo neza kuko urumva ko bitakubujije gutera imbere muri ibyo warimwo hama ubwo buzima bwawe kumva butakubereye intambamyi naho byari bigoye akabanga kawe kabaye akahe
akabanga kanje navuga yuko byavuye ku mubyeyi kuko nakuze mbona mama abyuka mu gatondo ka kare ajya kurima twari dukenye akaza ku mugoroba akanshyira mu ishuri nkaza nkasanga yandondeye ko gufungura birampa ikigwa ndavuga ati ni ukugerageza kugira ngo nshobore kwiga nshobore gufasha mama ubuzima yarabaye ubuzima twari tubayemo nabona ko butoroshe navuga ati igihe nzoba umuntu mu byo ntazi ndifuza kuzofasha umubyeyi kuko yarambwira ati ubuzima tubayemo si bwiza ntibuzofasha ni ukubandanya wiga kuko umuntu atize abaho nayo icyo gihe rero mama naramwumviye cyane nabona yuko nifuza kumufasha kugira ngo ashobore nawe kubona yuko yabyaye umwana ibyo yamubwiye byamuhaye intumbero nziza
kurakoze cyane rwose Francine turafise uwundi niyo nsaba ku murongo wa telefone urumva ko munitiranwa niho usaba ikaze ku ijwi rya Amerika niyo mugabo murantunga niyo mugabo ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze niyo mugabo sare
yego
nanjye ndishimye cyane kuba mbonye umwanya wo kuba navuga muri kiganiro cyanyu n'ubwa mbere ubwambere ndetse n'ikintu narashimira cyane kuba kinamusimo. Ikintu nagomba kuvuga ni uko niyo nsaba mbere na mbere ndi umunyarwanda sindi umurundi.
Uherereye he ga niyo mugabo imbere kugira twumve neza aho uherereye?
Merereye Dubai. Mugabo ndi umunyarwanda gusa niyo nsaba ni umuntu nkunda, ndi umufana we ndamufana. Igitekerezo cyanjye rero nabifite ni uko yabera exemplaire abandi bakobwa bose. Banje nakunda gukora athletisme ariko abakobwa bamwe na bamwe bakaba bumva ngo ni ibintu by'abahungu, kumva ngo abahungu babarusha ingufu, akumva ko we ntacyo yashobora. Ariko niyo nsaba yarabikoze atera imbere, aramenyekana, akagenda agaserukira imirwi yatangiye gukinamo kugeza naho yaserukiye n'igihugu. Ni ibintu byiza, nibyo gushima, ni iby'agaciro vraiment. Nicyo kintu gusa nashakaga kuvuga. Nkaba nahamagarira n'abandi bakobwa bose kwitabira siporo. Nibaza ko ifite aho yamukuye, ikaba ifite n'aho imushikanye. Ni byiza cyane, ni ibintu abantu bose bagakwiye kwitabira, bakumva ko atari iby'abagabo gusa, n'abagore babishoboye.
Urakoze cyane rwose. Niyo mugabo ngaho Dubai, hama watubwiye ko ari ubwa mbere uje muri kino kiganiro muri Isanga. Wisange abarundi n'abanyarwanda muri Dubai, turazi ko muri benshi, turabagutumye ko turashaka yuko muzamura terera ibyumviro mu biganiro byacu bitandukanye, ya muri Isanga ya bindi biganiro tubatunganiriza, ni byinshi tubiri hakubwanya. Urakoze cyane rwose, niyo mugabo Dubai.
Yego, murakoze cyane namwe.
Ubwire umunsi mwiza. Ego, Francine, wumvise amajambo niyo mugabo akubwiye, sinzi ko ufite icyo uvuga ku byumviro byiwe.
Ego, ndashimiye niyo mugabo, kandi ndashimiye cyane kuba mfite abantu bankurikira bari mu bihugu bitandukanye. Abanyarwanda ndabashimiye kuko barakunda kunyandikira kenshi bankuza. Ndashimiye n'abarundi kandi baba bari mu mahanga kenshi bakunda kuntera intege. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane iyo umuntu ariko arakora. Nibaza yuko kereka umuntu ko ibyo ariko arakora biba ari byiza, bikamutera kushishikara yitanga kugira ngo abandanye ari mu nzira nziza yo kwifata neza.
Urakoze cyane rwose. Hama Francine, tugarutse kuri ivyo nyene yariko aravuga, yavuze ati ubundi abana b'abakobwa ntitumenyereye ko baja muri ivyo bintu vy'amasport, usanga bavuga bati nubwo noyigira ndayikora ariko ivy'amahiganwa sikirenga kuri bo. Wowe ivyo vyarigeze kugucamo mu mutu ukavuga ati naho ndiko ndaja muri ibintu vy'amahiganwa ko ndi umukobwa bishobora kunkumira sinzotera imbere?
Novuga yu jewe no ubuva mu butubwi wanjye nakunda iyo nkino. Ariko ndavuga yuko imbero yacu mu Kirundi yagize intambamyi mbi ku kugwaruka rw'abigeme. Kubera hariho ibyo bakumirwa bivanye mu kibano, bivanye n'ababyeyi, ugasanga umuntu yari gushobora iki ntiyashoboye kugikora kubera kudatahura, kubera ibyo ababyeyi bababwiye n'imico. Nicyo gituma bavuga yuko ubu umuntu yohaguruka kubera nta mwuga udakiza. Mu Kirundi bavuga ngo umwuga udakiza ni wo kuroga. Umuntu ntiyoreka gukora icyo yifuza gukora, ahubwo yokigira nk'urufunguzo rwo kurondera ubuzima, ukikuramo ubwoba, ugatinyuka, kuko ntushobora kumenya ikintu utakikoze. Nk'ubundi sinari gushobora kumenya ko nzoshika aha iyo ntakunda siporo, nkarengera ibyashikiye, nkarengera ibyo nacamo, nkarengera ibyo abantu bambwira. Sinari kuba nshyitse ngaha, nico noha nubura ubwa bwabigeme abantu bose ntibaziware kugira ngo bakore siporo mugabo abantu bose imana yarabahaye impano muri bo novuga yuko bokoresha iyo mpano imana yabahaye kugira ngo baronderwe urufunguruzo imana yabashyizemo kugira ngo bashobore kuba icyo bifuza kuba batazi n'uno mwanya
hamaga Francine tukivuga kuri ivyo nyene vyerekeye abigeme ngene baje muri yo mikino itandukanye ngene baje amahiganwa atandukanye urugero urarushima Burundi burimo mu kibanza c'abafasoni nshatse kuvuga abana babigeme ngene bitabira nubwo tuko turavuga ati sikirenga cane gose ariko hariho nk'ama equipe nka les copines muri basket hariho abandi batandukanye bagira biriya nibindi hariho madame Lydia Nsekera ari mu kibanza ciza muri FIFA wowe umvume nguravye muri kahise nubu ikibanza c'abafasoni muri yo mikino itandukanye b'abarundi kazi nabigeme cifashe gute nivyo gushima vyarateye intambwe cyane
nabivuga mu mice ibiri mu Burundi aho ikibazo cy'imino abigeme bafite ubu kiko kiratera imbere mugabo hari intambamyi yo kudashyikirwa yo kutaronka uburyo nk'uko abandi mu bihugu babashyigikira kubera mu Burundi hariho indwara zikomeye cyane siporo abantu bayibona nk'umwuga wabateza imbere babikora nk'ugusinata babikora nko kwiryohera nko gufina nk'uko nabivuze hanyuma nta mategeko ahari mu gihugu cy'u Burundi akingira abanonotsi cyangwa akingira umukinnyi uwo ari we wese kubera mu bindi bihugu harimo amategeko aba ahari yanditse avuga ati uyu mukinnyi niyagera ku rwego azofatwa uku niyaserukira igihugu azofatwa uku mugabo iwacu mu Burundi ntabyo nibandaje kuko kandi ntagera ariko batwumva n'abajeje ibintu by'inyuma yuko icyo kibazo bogishyira ahabona bakagicika ko kugira ngo gifashe kuzana urundi rwaruka kuba ndi ngaha jyewe ni uko nagifishe akanabikunze ariko novuga yuko narose kijya intererano ivuye muri uwo mushinga w'igihugu ufasha abanonotsi kugira ngo cyangwa nk'umuntu mukinnyi wese agire izindi nkino zitandukanye kugira ashobore kuba yuko ashobora kuba uwundi muntu biciye mu nkino
yego Francine nibutse imbere y'uko tugaruka kuri ibyo byo gushigikirwa n'amategeko nibutse abatwumviriza ko ariko arumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hama umutumire wacu akari Francine Niyonsaba aheruka gutahukana umudari w'ifeza mu mikino yo kwinonora imitsi muri rusange ariko irabera Nyafurika yariko irabera Asaba muri Nigeria uravuze akantu ngo gushigikirwa tukivuga kuri iyo mikino nyene hari amakuru twasomye ijya nino yavuga yuko nk'abaje bava mu Burundi batashigikiwe bikomeye ayo makuru yo bariyo nimba mutashigikiwe vyankiye hehe ico mwaribwirizwa kuronka mutanose n'ica
ayo makuru niyo twebwe mu Burundi no ku isi yose iyo umuntu aserukiye igihugu abaserukiye igihugu kiba kimufashe mu minwe kubera abatwaye idarapo ry'igihugu ntabagiye kwishyurira iyo rero aserukiye igihugu mu mategeko y'u Burundi hariho icyo bita agashiru kabuti agashiru kabuti nubwo ari nk'ibwirizwa ku muntu wese akora hatandukanye si muri atletisme gusa eka no mu kazi kariko kose niko kajya umukinnyi aba abonye kuko umutaya agashiru kabuti kavuye mu gihugu iyo umubyeyi yagaraga kintu urumva uryohewe cyane naho umuntu wamujyanye mugari wewe arumva aryohewe cyane ni nk'umwana bafite ni nk'umubyeyi afite umwana mu ishuri ategereza kumuha amakaye aramuha icyo nakwita fredonicyo niko tubyita kandi umuntu akagenda ari kumwe n'abamuherekeje mugabo twebitwa byabaye kandi si rimwe biba gusa novuga yuko ari kudatahura inkino cyangwa kudaha ikibanza inkino zitegerezwa guhabwa biba aya mategeko bavuga atahari mu Burundi
ego by'amategeko turabigaruka ko turafise babiri bashaka kubaza ibibazo ariko imbere ko turaha ijambo uvuga ngo agashiru kabuti n'ibiki ni amafaranga babwizwa kubaha canke bashigikira gute muri ako gashiru kabuti mutaronka
mugashiru kabute iyo umuntu aturuki igihugu bahari ho amafaranga bakereza guha
kumutekerera
kumutekerera aho gashiru kabute naka twarose kandi twebwe myaka imwe tutakalonka icyo gituma namani ko yavuga ati niba dushigikire natwe nkuko abandi bose bategerezwa kuronka ako gashiru kabute.
Yego, turakagaruka ko mu kanya tubanze twakire Tadeusi kugira ntitumutebye ku murongo. Tadeusi, kaze ku ijwi rya Amerika. Tadeusi,
nagiraga ngo mbaze ikibazo Francine. Ariko ngiye ndi Kigali mu Rwanda. Nagiraga ngo mubaze na amaze kwitabira amasiganwa angahe, ni irihe ryamuruhije muri yo? Hanyuma rimaze kumurushya yahita akora iki? Yafashe izihe ngamba muri make?
Urakoze cyane rwose. Turafise kandi na Gabin, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze. Nitwa Gabe Wandinze, ndi mu karere ka Musanze mu Rwanda. Ikibazo mfitiye umutumirwa ndamubaza nti ese abona abana b'abakobwa bahura n'izihe mbogamizi muri uwo mwuga wo kunonora imiti mu Burundi ugereranyije n'abasaza babo?
Urakoze cyane. Nawe we ura Francine?
Ikindi ndamubaza icya kabiri gato, icya kabiri namubaza nihuta, ese nkuko numva amaze kugera ku rwego rwiza akora iki mu gukangurira abana b'abakobwa bo mu Burundi gukora iyo myitozo ngororamubiri ku rwego mpuzamahanga?
Urakoze cyane rwose. Francine, turahera ku kabazo ka Tadeusi. Umaze kwitabira amahiganwa ngahe muri rusange, ngo nijyahe rya guhangayikishije rikakuruhisha, hama rimaze kuruhisha byakurikiriye byabaye ibyahe?
Ego ndashimye ikibazo. Navuga yuko maze gushyira ku rwego mpuzamakungu nta higanwa riba rito iyo kuko nditegura cyane kugira ngo nshobore gushika, nshobore kungura umwanya, nshobore kuguma nshobora gutsinda. Rero navuga yuko iminsi yose namaze ko ndaruha kuhitanga nkakabarishaka kugira ngo nshobore gushika indoto zanjye.
Hanyuma ko ngiye muri ako kabazo kiwimbere ko twishyura ibindi, buriya yaba umenyesha makuru, yaba umusirikare, yaba umuki, umuntu wese arafise ko yibuka cyane gusumba kandi uzobwa ati narigeze kuri ikiganiro sinzopfa nibagiye, narigeze kwiruka. Wewe yagushitse kunyota, iyo utazopfa wibagiye muri ayo mahiganwa ni iyahe?
Ndavuga yuko yashitse kunyota kuba ndi umukobwa wa mbere mu Burundi afite umudare olympique. Ikintu bikomeye cyane, n'ikintu gikomeye ku gihugu cyanjye. Ibyo ndabyishimira cyane, nifuza kandi kubandanya ndabyifatamo neza kugira ngo nshobore kuguma mpagarariye igihugu cyanjye neza.
Ubwa mbere utahukana umudari niyo higanwa utazopfa wibagiye muri make, nimba ntahuye neza?
Ego.
Hanyuma Gaba nawe yari yakubajije akabazo, abana babigeme by'umwihariko bakora iyo kwinonora imitsi baje amahiganwa atandukanye, ngo barahura n'intamba myizahe ugeranije na basaza babo babasore?
Intamba mizambere novuga mpere mu gihugu cy'uwanjye intamba miziriho cyane, kubera novuga yuko abayigeme badashyigikiwe ku rwego rumwe n'abasaza bacu. Kubera usanga batabitaho kumwe kuba kwiyumvira bya byumviro bya kera ngo umukobwa nta kintu yokora kirama, ibyo urasanga ari ntamenye cyane. Iyo bihuye n'umuntu adafite kubirengera uca usanga bituma adashikana indoto ziwe, ugasanga abantu baramubujije gushika aho yashaka gushika. Iyo ni yawe ntamba mbona ya mbere.
Hanyuma Gafara, izo ntambami ni ku rwego rw'Uburundi, mbwawe burya uwunye warabaye mpuzamakungu, na bo bigeme bandi muhurira ahatandukanye mu Bwongereza, za Brezil na hehe, murabiyaga mukabivugana musanga ikibazo ari rusange canke n'ivy'umwihariko ku Burundi?
Novuga yuko ibihugu ntibitegura inkino kumwe. Novuga yuko iwacu turi inyuma cyane kubera nshaje bikora umuntu abikunda, nta ntege abantu babishyiramo ari mugabo umwe mu bihugu babikora nk'umwuga ushobora kubakiza nk'uko mwebwe Diane uri kumurakora umwuga kuri ino radio y'u Amerika nk'uko uwundi ashobora kuba umusirikare nk'uko uwundi ashobora kuba ikindi kintu icyo ari cyo cyose.
Ego hamagafara muri mwebwe hagati yanyu nshaka kuvuga hagati yanyu muri nk'abakobwa batandukanye bahurira muri iyo mikino itandukanye murumva muvuga muti buriya twebwe abahungu ko bari kwara byifatamo n'abakobwa hari hakariko karatubera intambara muza makungu
muri atletisme iwacu nibaza yuko atantambamye urumuntu amaze gushika ku rwego rumwe nibaza yuko atantambamye hari kuko niyo umuntu atinze mu mahiganwa agashyiruka bute kaba ari kamwe navuga yuko bitandukanye n'indi mikino muri football basanga abahungu batari ku rwego rumwe n'urwa abakobwa.
Kurakoze cyane rwose. Hama mbere y'uko nshya twakira twagira Yezu umwishure kano kabazo kandi yari yabaje ngo urakora iki kugira ngo abana babigeme bijukire iyo mikino itandukanye mu Burundi?
Njyewe uko umutima wanjye undongora ndifuza cyane kwama ariko ndashyigikira urwaruka na cyane cyane abana abigeme nkabatera intege nkababwira nta kidashoboka ku muntu kugira ngo aronke kazoza keza kamuhera ko kandi mu kirundi urakunda kuvuga bati uduki uzokota ushaje udusenya ukiri muto rero utwo duki umuntu afite kuzokota ashaje utwo ni wo mwanya wo kutondera ukiri muto ndavuga yuko na cyane cyane rwaruka abigeni bohaguruka bakabona yuko ubuzima buri mu minwe yabo icyubahiro niho bazocira icyo gikunze no kamenyesha murakoze cyane nteruka kuronka uruhushya rwo gutanguza asosiyasiyo nshyashya asosiyasiyo izomfatiye kwinonora imitsi nk'icyigisho izo ngorane tubona tugendamo ariko tukazicaho tutabona yuko ari ikibazo ariko arizo zituma tudashobora gutera imbere. Nkifuza kandi ikazoba ikindi kintu rebuke ryo gukemurira ryo gufasha kuraba yuko ufasha kugira ngo umuntu ashobore guhindura ibyiyumviro abone agiye ku mutima runtu abone ko umuntu ashobora gushika aho sase abicishije mu kugira ishaka n'umwete ikazofasha kandi no ku ntazo kumana cyane gufasha abana abantu bahuye n'ibiza nkakitaho kandi ibintu bijyanye n'indero y'ibintu by'imibereho ya minsi yose.
Kurakoze cyane Francine Niyonsaba. Twese kandi na twagira Yezu ku murongo wa telefone wakoze kutwihangana kuri kano kanya uhamaze twagira Yezu ikaze.
Eko ndabumva.
Uherereye he gatwagira ye?
Mu Kayanza.
Mu ntara ya Kayanza.
Eko
akabazo canke intererano kuri Francine Niyonsaba.
Intererano n'akabazo byose byari birimwo.
Duga ku ijambo.
Eko ku kungene mbona mu Burundi ibintu bya atletisme batabyitaho abigeme sindi cyo bisa ko kode ndatari umunyeshuri. Ya no kwishure barakunda gukora amahiganwa ya buri mwaka jembo na kweri abanyeshure b'abakobwa batabyita basinze igitumo nzi ko ari ukwikengera canke ikindi kibi batuma sinzi kweri icyo bobakora kugira nabo bifate nk'abandi babone ko nabo bashoboye hama bakaza barakora nk'uko abahungu bakora.
Hamaga twagirayiza mbere ko ndeka Francine akakwishura urikuri atwumva gute ngaho mu Kayanza ijuru rya Amerika urikuri ayumva gute?
Bashitwe ndagumva neza gose.
Kuri FM?
Oya ni kuri telefone.
Kuri telefone ngira ngo Francine yari yabice ku masonga kubera ko Francine aza kutwihangana kubera ko ama FM yacu adakora hari igihe usanga hariho ibyasobye abariko baratwumviriza wari wace ku masonga muri rusangi intambamye muhura canke abana babigeme kibabuza kwijukira ariko uraza kumunyarukiriza umwishure mu majambo make akiri ku murongo.
Ego cyane nubwo yuko ubu abakobwa barashoboye niyumvemo ko bashoboye yuko ibikorwa bikora abahungu barabishoboye ubu nubwo yuko kurondera ubuzima ni bose ubu kwiyumvira ni bose gutahura ni bose Imana yaturemye iduhaye impano izo mpano zizobukoresha kugira ngo babone yuko bashoboye babone yuko abakobwa abadame nabo ari nkingi
Ego ngo muri rusangi gafara none birava kuki ko batavyitabira umuhaye nkimvu nka zitatu zihuta
Eme rusangi bwa mbere narwisha
Mhm
Ubwa kabiri no kuvuga sigikigo
Mhm
Kwa natu no kwikengera yuko badashoboye kandi byo kiti
Mhm
Nido bugati ubu umuntu wese yohaguruka kugira ngo agwanye ubwo bulebwe agwanye ikintu cyose kimutuma kimusubiza inyuma agutera imbere
urakoze cyane twagira Yezu nibaza ko inyishu yumvise hamari wavuze ko ufise n'intererano za kumutekera sinzi ico washaka kuvuga
intererano bashaka kumutekerera
eh
kuko mu Burundi kenshi barakunda kumva izina rya Francine ko ashoboye kumbe benshi baripfuza no kumubona sinzi ko yoraba nk'ingene yogerageza karaba nk'intara nka zikeya yogendera hama bakamubona amaso mu yandi hariho benshi baribaza yuko mbere yacu ari n'umukobwa kubera ibintu akora kubera benshi ntibabyiyumvira neza ko biba
urakoze cyane ego fara nguragendera wimbanya kayanze n'abandi bararaba ingenusa
imyaka yanze namanaciyeho namanabingozi ndakunda Burundi kandi ifuza kuzobona intara zose none naragenda mu ntara ya Kirundo gusa
ego none gafara akabazo kace kanjamwo nk'abarya abantu baba bazwi cyane gose baragenda ahantu bakakubona bakavuga ati eh urya n'intuze n'intuze wicemwe mu ibarabara baragutunga gatoki ngo wabonye Francine niyo se bararenganye
abarundi barandi izina rya Francine rirazwi kandi biraryohera kandi nk'icyo ntibyoroshye kubera umuntu amaze kuronka izina amaze kuronka icyo navuga kubera ibyica abandi rero kugira umuntu abere ibyica abandi ni uko agerageza gukora byiza rero nantegereza ibyo kuma miyo ntumbe kugira ngo abantu bagume bagume bayumva izina rya Francine ntibaziye nkaze yagibage nicyo gituma ntekereza gukora cyane kugira ngo ngore n'isumba kugira ngo nshobore gufasha nashobora kwiyumvira ibyiyumviro no kwita ibyiyumviro byirabura nicyo gituma ngomba nshaka kugumana ibyiyumviro byiza cyane kugira ngo nshobore kwama mfite iryo teka nshobore kwama nshobora kubera akanyarwanda
rwarwa
abadame n'abandi no ku isi yose
urakoze cyane gose Francine Niyonsaba turase kandi nakwizera kundi murongo wa telefoni kaze kwiza kwizera
Gabriel
yego ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze
uherereye
merereye ingozi yombi
yego
ego
icyumviro intererano ikibazo iki
nashaka kubaza Francine Niyonsaba nashaka kumubaza nk'umuntu umba ambasadrice ashobora gusohoka igihugu cyacu cy'u Burundi mbega ibintu yoba afise muri kazoza kugwaruka bw'u Burundi kugira ngo ibyo ariko arakorera igihugu cy'u Burundi bize byame biriho n'igihe nawe nyine kuko turabona ku myaka 25 afise ariko aratera genda ariko aratera saza icyo nazo bakikora ibyo bintu ariko nta makrede aboneka ariko aramukurikira abana bariko baramukurikira biboneka ariko arakora iki kugira ngo Juragi arisigira abana burundu
ako kabazo yari yakishuye kwizera nkumbure ntiwari kurumviriza araza gushira ku masonga muri make kugira ngo twakire abandi benshi baturindire ku murongo wa telefone urakoze cyane ugire umunsi mwiza fara umucire ku masonga kuko wari wakishuye
nagenda mu kwirekana gatoyi imyaka 25 nashobora gukora imyaka ijana igihe n'umukomeye kuko yewe so n'ufunguzo ni seje sinshobora kureka siporo igihe umubiri uta dance so ntabwo kandi nawe ntamukangurira yuko yakunda siporo kuko siporo ituma umuntu agira amagara meza akabaho neza agashobora kuba yobaho umwanya munini hanyuma navuze yuko muntu mbere yo kubandanya mbere igice ubundi rwaruka ndabasenyege narashyizeho asosiyasiyo nipfuza cyane yuko yofasha guhindura ibyiyumviro bimwe bimwe kugira ngo abantu nirihe intambamyi ubwabo kuko nta kintu akize bizana bizana ingorane amayamaserese za iterambere riragusize ugasanga abandi bagusize utazi icyabitumye aroke ari wewe byavuye ko nicyo bituma iyo asosiyasiyo nayo ikintu kugira ngo ifashe kwereka inzira abantu kugira ngo bashobore
guhindura. Urakoze cyane Francine Niyonsaba kuri izo nyishu zawe zose. Hamagafara wewe ubu uvuga yuko twagusha muri babandi bafashe iyo atletisme kwiruka kwawe nk'umwuga canke hariho ibindi ufatikanya navyo?
Je nafashe atletisme nk'umwuga nayikora nk'umwuga kubera kubanusha kwa Mungu nta mahirwe ushobora kuruhuka no kugira ngo ushobore kuba Francine jewe cyangwa Francine w'undi wese
uvuze ngo ukora kuva kwa mbere gushika kwa Mungu ni ukuvuga ko uzinduka uriruka hama ku mugoroba ukasubira cyangwa ibigenda gute?
Nubwo yuko mafise programe y'umukoce ndakora kabiri ku munsi meme na gatatu yakazi ashoboka natari ndagakora kugira ngo nshobore gushyika aho mbaho nipfuga nicyo gituma nsaba cyane Imana yarabikoze itari nipfuza yuko Imana yaguma ishyigikira kugira ngo iryo shaka niyo shaka niyo ntumbero mfite nuko noyishikana.
Urakoze cyane rwose Francine kuri izo nyishu. Hama wari wagarutse ku kabazo ko gushigikirwa muramaze kuyaga n'ubushikiranganje buraba iby'imico kama mu Burundi kuko niho habarizwa sport muramaze kugaruka kuri ico kibazo mukakivugana hama baravuga yuko impamvu badashobora gushigikira nk'uko mu vyipfuza ari nyabaki hari kiriko kirakoko
icyo kibazo ntacyo ufitiye inyishu ubu kubera navuga yuko nagiye guserukira igihugu naba nagiye guserukira igihugu ubushikiranganji butadushyigikiye ariko hariho ishyirahamwe rya atletisme iwacu riritanga kugira ngo abanonotsi bamwe ntibave mu murero navuga yuko mu bushikiranganji hatabura siporo navuga yuko atashaka bashyiramo babifata bimenyerwe kudatatahura iteka ritera igihugu ariko nama nabivuze birashikira aho ababigenjwe nibaza yuko umunsi uri izina bashobora guhinduka bakabona ko siporo ari inkingi y'akazoza ku gihugu no n'akazoza ku rwaruka.
Urakoze cyane Bigirimana. Nawe nyine araje mu kiganiro kugira ngo abazibazo canke aterere ivyumviro. Bigirimana, aho uherereye?
Ndi aha Uganda ha Kampala hanyene niho
Ni kibazo canke n'intererano kuri Francine Niyonsaba?
Ariko nibagiye yuko ibibazo mwobinyi butabwira nterere canke
nisu. Kora ko dusigaranye umwanya utari muto tukaba twumva utakurikiranye ikiganiro dahubwo tugutumire guhava uza gusura kucumva kuri wezi tatu radio yacu vewa kaburungu com. Ubundi mutumire wacu uno munsi ni Francine Niyonsaba. Tuko turagaruka ku buzima bwiwe nk'umurorerezi nk'umukinyi nonora imitsi.
Ni kuri giya kibazo siyo mwigeme wacu Burundi. Ana ina gitongere reka nishure jewe mbona
duga kwijamba
wangi
duga kwijamba turakumva bigirimo
ni biza do makuryo mbona ari karakter intege hariyo nibyo nabonye kandi gakina yarushe kuronka n'ubu nyene yongeye karonka cyiza gusa nuko ndamuteye intege frema kandi ni cyiza uruko bihe byose. Ego me
urakoze cyane bigira imana ngaho Kampala ugira umunsi mwiza.
Aba haro
uturakumva
yewe ndi no mugaho mvanze muri mu Burundi aho muri commune Gihanga muri mu ntara ya Bubanza.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Uganda. Urakoze cyane gose. Hamaga Francine tugarutse kuri ibyo byo gushigikirwa uravuze uti kwa mbere gushika kwa Mungu ndakorana n'umukoci wanje kugira ngo nshobore kugumana n'ico kibanza ciza. Uyu mukoci canke wewe mushigikirwa gute ni igihugu kibashigikira muri ibyo bintu byose kuko warabifashe nk'umwuga?
Numuga wanje iyo umuntu akora umwuga ateza gukora ikintu kimuha ubuzima kubera je mu gihugu sinshobora ariko igihugu kirazi ibyo nkora cyama cyo kiranshimira umukuru w'igihugu arashimira umugabo w'umuhembwa akubwira ashobore kubaho nuko ntegereza kuronka amafaranga yo kubaho nicyo gituma umugabo wanje urampemba kubwira ashobore kubandanya nshobora gukora kugira ashobore kuronka ibimfasha kugira ngo ashobore kubandanya ni mbandanya nkora neza njyewe ndi umunonotsi mpuzamakungu ndakorana n'ishyirahamwe nayo ama irampemba munandi nkabandanya nkora umwuga
nako nashaka kugira ko kurumva twama twakubonye wambaye impuzu ziriko Nike ni ukuvuga ariko wewe nibo bagufata mu mugongo kugira ngo uriruka wambaye utwo duhuzo twabo twanditse ko Nike.
Novuga yuko ibyo nkora nibyo bituma abantu bashobora kunkoresha rero so irampemba.
Ego usivye iyo Nike wambara ishusho yayo hari abandi muri ko murakorana kugira ngo ushore kubandanya ushobora kubaho na wewe ni Nike nande
igeno bagayuko ni bitive.
Ego turabyubahiriza kandi tubwiye gucyo ego n'uburenganzira bwawe. Turafise Onias kundi murongo wa telefone. Onias kaze ku juri ya Amerika. Ego uherereye he?
Bono muwendari kumereye mu gihugu cya Zambia.
Uherereye mu gihugu cya Zambia. Ego intererano ikibazo canke ivyumviro kuri France niyo sa?
Je kandi ndagomba kumuha ingufu abandanya kwegera igihugu cyacu. Nizi nagomba kumwifuriza.
Ego urakoze cyane gose Onias ngaho onye Zambia ugira umunsi mwiza na wewe. Ego urakoze cyane gose. Ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutumire wacu ni Francine Niyonsaba ariko aratubwira ibitandukanye ku buzima bwiwe. Wari wavuze Francine ivyerekeye amategeko naho nyene asa nkayada nkatari ku ruhande rwanyu mu gihugu cy'u Burundi nk'abanonotsi baserukira u Burundi byankirahe muri ayo mategeko nijya he ritahari rirahari mbwa ntirikurikizwe cyane.
Gushika ubu nibaza yuko atategeko rihari ishyiraho ukuntu inkino zitunganywa ukuntu abakinnyi avuze muri rusange abaranotsi mbuze inkino zose nibaza ko iyo tegeko atari rikaba rihari ibiri ntiba bitera ingorane kubera umuntu aba aserukira igihugu abavubuki naserukira igihugu nibwo bwa mbere ishobora kuba sigwa sekura igihugu aribwo buzima bw'iwanje ushobora kumbeshaho nk'uko tuba turi turayibona hanze mu bihugu bitandukanye umuntu azanye umudari azanye iki agashimwe akamenya ukuntu azoshimwa ukuntu azohembwa ibyo nta bihari nibaza yuko iryo tegeko ari ryo boshyiraho kugira ngo rifashe gukaburira urwaruka gukunda inkino nk'umwuga.
Hari umuhango mufise wajya ari bishobora gukemuka ibyo bibazo byose twumva mu gisata cyo cya siporo mu Burundi bwa Francine.
Njyewe mu ntego zanjye nibaza yuko no gushaka rimwe ndiko ndavuga guhindura ibyiyumviro kubera mu myaka 25 ni wadafite gataja atajagiyeho namandiko zashurwa namariko dabisaba nibaza yuko abijejwe igihe bashobora gutahura inkino kibanza bifite imbere y'amakungu kuduza idrapo mu makungu nibaza yuko iyo tege kuri giyeho usanga ugwaruka bwijuka inkino ugasanga Burundi ubaye ubundi buserukira ubundi neza mu makungu somba n'ibihugu bya Buraya bya Amerika kama twese turabona kubera amashyamba mu Burundi ariho abuze abafata mu Kongo
ego hama none ubwo ushikiranganje canke ku rwego rwo hejuru baravuga ryo iryo tegeko rishobora kuzoboneka
oya nta makuru n'iryo tegeko aho rizobonekera nta makuru fise kuko nkora mu bushikiranganje
nta mugambi rero nta ni kuvuga ngira ngo yuko bihari muzo imenyeshwa natwe tuzogerageza tuze turakurikiranira hagufi hama turabe uko bizogenda turase ndayizigiye kundi murongo wa telefone ndayizigiye kaze kujuga America
ndiko ndabakwirikira ndarabumva
uherereye ga ndayizigiye
ndi bujumbura jewe
tuga kwijambo
nashaka akoza Francine Niyonsaba kubera abona muri sport ya bakora na hama ministeri kabaye tariki irabashikira neza abona yose abikinkawe nk'umumaze kuba umuntu wakomeye cyane mu bintu bya sport hano mu Burundi kugira ngo sport yacu mu Burundi mwimenyekana amatugume idrapo ryacu rihungabana mu makungu
urakoze ndahize
urakoze cyane nibaza nakivuze nuko ubushikiranganje bwobona icyo kibazo mu muntu nk'intambamyi nicyo gituma ndiho kubwira nabone izuba abandi nicyo gituma siko ndavuga uko ukuntu nazotera imbere ubushikiranganje bwo gutegura uko nubufasha ugwaruka mu byerekeye inkino hanyuma abajeje ukuntu abantu amategeko atogwa iryo tegeko bakarishyiraho kuko izotuma rikaburira abandi gukunda inkino
urakoze cyane gose Francine Niyonsaba turiko turasaba mbere nk'abasozera kino kiganiro muri isanga cuno munsi ko dusigaranye iminota itatu gusa ariko muri no minota itatu kumbura urafise akajambo ubwira imice itandukanye babugwarukwa baba abagukunda ko wiruka baba bagushigikira akajambo kanyuma umva wobwira impande zitandukanye na Kayiga Francine
ugambere no manda gushimira mwebwe mwampaye umurongo kugira ngo tuvuge ingorane ziri mu byerekeye nkino mu Burundi hanyuma akajambo n'abantu nuko ubuzima uragoye nuko na cyane cyane ugwaruka ntibihebure rukore ibintu rukoresheje ishaka ntugashyire ntukagire ubwoba uratuma umuntu adashyika ku cyo yifuza nuko ugwaruka na cyane cyane abigeme nko kuri amaboko mu mpuzu bakabona icyo gukora bakarura kuko nta wujya akatamugoye urabona yuko kuzoza keza ariwo bagafite mu ntoke bashyiremo ishaka mu byo bagakunda inkino yaba mu bindi bishaka bitandukanye kugira ngo bashobore kwibesha hanyuma nkavuga no ku rwego rw'abagabo nabo nyine bakunda inkino bafashe bashiki babo kubereka yuko ubuzima umwe wese ashobora kurondera ashobora gushika akabera akarero abandi
urakoze cyane gose Francine Niyonsaba wakoze kandi kwitabira kino kiganiro muri isanga cuno munsi mbere ko tugusezera mbwa turakubaza wibona gute mu myaka iri imbere urabona gute nko myaka 10 Francine Niyonsaba
mu myaka 10 nibona ubundi Francine Niyonsaba nifuza kuba ubundi muntu ashobora kuzobavugwa mu kindi kintu ashobora kuzoba yabayakorero keza ashobora kuba yarashoboye guhuza abantu benshi ashobora kuba ashobora guhindura ibyiyumviro abantu bamwe bavuga baba bafite ibyiyumviro bitari ibyo babona ko ari byo ariko bitari byo yuko babona bariko barahinduka bakorera mu kuri bafite ishaka bafite ishya n'umwete
kugira ngo babe icyo bashatse ama nosaba abantu bashaka bakunda abandi kuko muri sport dufite urukundo
urakoze cyane
shigikira kugira ngo izo ndoto zanje vuba mu myaka 5-10
zizoshike urakoze cyane gose urakoze cyane gose Francine Niyonsaba tukwifurije yuko ivyo vyumviro vyawe n'ivyifuzo vyawe wobigeraho mwakoze nshuti bakunze mariko muratwumviriza na Lidiane Nahazwe kuri mikro yakoze Innocent Kimenyi na Laura twagira Yesu bafatikanije mu kwegeranya no majwi na ingenieur yadufashije mwandanye mwumviriza ibiganiro bitandukanye vy'ijwi rya Amerika.
Murabanda yamukurikiranye ibiganiro cyo kwijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.